ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kinyonya mu Rwanda muri neza nshuti mu kizi cy'amanye muri kumwe na Federic Munikije. Ngizingingo nkurunkuru zigize amakuru twateguriye. Abarwanyi b'abayisilamu bararashe abantu 19 babicisha ibipanga n'ibindi bigwanisho mu gitero bakoze mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Umushyanganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yatangaje ko ingingo yo kurekura abantu bagizwe imbohe izoba yatumwe n'imigambi yo kuremera umurwi Hamas. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja. Makuru yatanguye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abarwanyi b'abayisilamu baraboshye abantu 19 babicisha imipanga n'ibindi bigwanisho mu gitero bakoze mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Ni inkuru dushikirizwa n'umugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Abandi bantu barashoboye guhunga yamara bashobora kuba barasomye nturi mu gihe bari ko bagerageza kujabuka uruzi ramya berekeza igihugu cya Uganda. Umuyobozi w'ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politiki Maurice Mabele Musaidi yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters kwirengero ryabo bantu ritaramenyekana. Musaidi n'umuvugizi w'igisirikare cya Congo batangaje ko igitero cyabereye mu karere ka Watalinga mu ntara ya Beni cyakozwe n'abagwanyi b'umugwi Allied Democratic Forces ADF mu mpunyapfunyo. Igisirikare cya Kongo cyatangaje ko cishe abagwanyi ba ADF batari munsi ya 6 mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Yamara nta byinshi cyatangaje ku bikorwa bya gisirikare cyakoze uyo munsi. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo Anthony Mwarushai yavuze ko igitigiri cy'abasivile bapfuye ari 11. Yamara yatangaje ko icyo atari igitigiri cya nyuma. Umugwi ADF ukorera mu buseruko bwa Kongo wemeye gukurikiza amabwirizwa ya leta ya Kiislamu. Uwo mugwi washizweho muri Uganda imbere y'uko wimukira muri Kongo mu myaka y'igihumbi kimwe na 90 wagirizwe ko wishe abantu ibihumbi n'ibihumbi mu myaka 10 irangiye.
Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yatangaje ko ingingo yo kurekura abantu bagizwe imbohe izoba yatumwe n'imigambi yo kuremera umurwi Hamas. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Oriana Itangisha.
Haciye umunsi umwe abategetsi batari bake bo mu bihugu by'Abarabu bagiranye inama yihuta muri Arabie Saoudite baranebaguye bivuye inyuma ibitero Israeli yagize mu karere ka Gaza. Inyuma yaho umuhanuzi mu bijyanye n'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jake Sullivan yaciye agira ikiganiro kuri televiziyo y'Abanyamerika ABC yibukije ashimitse aho Amerika ihagaze ku ntambara ya Leta ya Tel Aviv ku mugwi Hamas. Yagize ati,
"We believe in the importance of the laws of war, which means taking every
twebwe tuharanira ko amategeko agenya intambara afite agaciro gakomeye cyane. Ibyo bisigura gufata inkingo zose zijyanye no gukingira abasivili. Kanatsinda tuzobandanya gushimangira ku mvugo yuko Israel ifise uburenganzira bwo kwivuna abansi n'abakora ibitero by'iterabwo."
Umushikiranganji mukuru Benjamin Netanyahu nawe ku munsi w'Imana yari yasabwe na televiziyo CNN kugira icyo avuze ku byo umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'amakungu yavuze yuko abanyepalestiniya benshi cyane bamaze kwicirwa mu karere ka Gaza. Benjamin Netanyahu yavuze ati,
"I think any civilian loss is a tragedy. And it should, the blame should be placed squarely on Hamas.
Genebwira ko buri musivili upfuye biba ari ibintu biteye agahinda. Kandi ibyo bikwiye kubazwa Hamas kuko niyo iri kubabuza guhunga akarere kaberamo intambara. Ibabuza kandi ibafite imbunda ku gahanga. Yagabye ibitero mu karere twumvaga ko gafite kuba gafite umutekano."
Umushikiranganji mukuru wa Israeli yongeye avuga ko ni intambara irangira uruhara rw'umutekano wa Gaza ruzoguma mu minwe y'igisirikare cya Israeli, ariko avuga ko hakiri kare mu kumenya uzoba ayobora leta yako karere.
Urakoze Oriana tukivuga kuri Palestine. Kandi umushikiranganji wa mbere w'ubutegetsi bw'abanyapalestina Mohamed Saleh kuri uyu wa mbere yasabye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gukoresha indege ziguma zishikiriza imfashanyo zikoresheje ubuhinga bwo kuzikorora mu ntara ya Gaza yasindikajwe n'ingwano hagati ya Israeli n'umurwi Hamas. Inkuru dushikirizwa n'umugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Mohamed Staye yasavye ishyirahamwe ONU n'umuryango w'umwe bw'Uburaya gukororera imfashanyo mu ntara ya Gaza cyane cyane mu gice cyo mu buraruko bwayo. Indeko za Israel zashitse kugwinjirirwa rw'ibitaro bikomeye cyane mu ntara ya Gaza kuri uyu wa mbere, aho abajejwe amagara y'abantu bavuga ko abariko barahavurirwa harimo impinja bariko barapfa kubera ukubura kw'ibitoro. Hari izindi mpungenge ko ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas ishobora gutandukira ibindi bice biri hanze y'intara ya Gaza, ni mu gihe hari gutana mu mitwe gutera kwiyongera mu gice cyo mu buraruko bwa Israel cegereye urubibe na Liban. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo iriko ikora ibitero by'indege z'ingwano mu bibanza birimo abagwanyi bashigikiwe na Iran mu buraruko bwa Siriya. Kuva Israel itanguye mu kwezi kurangiye ibitero bigenewe kuzimanganya mu gwi Hamas, abantu bihumbi n'ibihumbi mu ntara ya Gaza barishwe. Abarenga icya kabiri cy'abanyagihugu baba muri iyo ntara bavanywe mu byabo n'ibitero by'urutavana ko Israel ibandanya kuhakorera.
Tumiuti nchuti mwese kwa mwuri kwa mwra wanda nyakumviza inadio njuhuja Amerika Islam na nire i Washington DC mkirundi na mkinya Rwanda. Leta Burundi ya rate ya kamu wa kilibato kabasaba kuishingira ibikorwa vyo kugwiza imbere ni muntumbero yo kurwanya ubushomeri burangwa mu gihugu na cyane cyane mu bakilibato. David Ntamakuriro numwe mu bakilibato yashinze ishyirahamwe rikora imirimo yo kubaka yitwa Building and Multi Business Company BMBC mufunyafunyo. Mu vyo iyo shyirahamwe rikora harimo kubaka uraro, yafasha kandi abarundi baba mu mahanga kubaka amazu mu gihugu cy'amavukiro. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye rero na David Ntamakuriro ayoboye ishyirahamwe BMBC cakumayange izerekeye iyo shyirahamwe.
Ubwa mbere hoho iryo shyirahamwe ryabayeho muri 2015, ni ukuvuga jewe nahereza kwiga amashuri muri 2011, ariko kubera yuko nari nakuriye ku mashantiye nakoze ndi mufundi niga kubaka rero mu buruhuko narabikora. Hanyuma muraza kumbwira umuntu agire ishyirahamwe ritera imbere ni uko riba ryatoreye inyishu ikibazo kiri mu kibano. Rero ndiko ndubaka ndi mufundi ku mashantiye ajya kwakora mu buruhuko, narabona ibibazo biri ahantu nado naca, harimo nk'abantu bubaka amazu basanga bariko baka amazu kumera menshi mugabo umuntu akaza kuyubaka atazi no faranga izo mutwara akaza kuyubaka azi n'ukuntu izobisa, ugasanga abantu bariko baracapa n'amakaramu n'amakereko kuri shanti ibintu byo twara miliyoni menshi. Hanyuma kandi ugasanga hari ibibazo bya communication mu gutanga amakuru, nagenda menya nk'abo ku mashanti nakorako nk'amazu twubaka yabara y'abarundi mu mahanga naho mutaka atari bwa shemere mugabo abarero bakamazu ngaha habona ukuntu bagira ingorane gukorana n'abantu badashaka kubaha amakuru, umwe kubera batahinda kubyatanga abandi kubera batabona ukuntu abandi batabona ko bikenewe. Rero amashuri nayo narabona icyo nzokora, ni narabona ikintu gikenewe mu Burundi cyane cyane ko anakuriye nkabona ko nagikoze kizotuma hari abarundi benshi boroga mu kurangura imigambi mu kubaka amazu iwabo y'abavuka canke yabo ikambere no gu no mu gushobora kudosubira iwabo basanga hariho bora bashaka gushikirana.
Mwako buravuga ko mwakoze mu gira umwuga w'ubufundi, icyo cyumviro cyabajemo kubera mwari musanzwe mukora ibintu nk'ivyo canke hari ibindi byatumye icyo cyumviro cyo gushinga iryo shirahamwe rijerwe kubaka kibazamo?
Bwa mbere urumva tuko tarabikora twarabonye yuko hari ibazo, no kuvuga nk'aba nakoze ndi mufundi hari ibazo ntari kubona kuko mu gutanga no shirahamwe nabwira abantu ni hari ibazo mugira ibi nibi 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 nimuze tukure tuge tushaka kubasha kutabigira icyo rege cyagatuma tugishira muri ko kandi muri adu film nako ariga abarondera kandi kuzo kwibesha. Rero twarabona kandi ko bizotuma turonka kazi kwera ni nkaho hari hakazi katakogwa, ni nkaho twisaje gukora kazi katari gafise undi muntu no kuvuga agakora mu byo ubunyamuga, wasanga umuntu wese kwa kubika ibintu bidahambaye kandi muziko isi yose niyo muri bari ibintu nyene bizinjiye. Rero twarabonye ko hari akazi atari umuntu no kwita tukagwanira nk'abantu bakeneye serivisi nziza bari mu diaspora cyane cyane n'abari ngaha bari mu mabiro badashaka kugira kuva iyo bakora bagiye gukora amazu yabo. Turabona duti aba bantu ubakura kuri umutwaro wo kwirirwa ku mashanti canke bakora n'abantu batabitahura ata abantu ntiborekana ko kumuhemba cyo bwatireka tubigire rero tukunara dutunga. Hanyuma mu ntango narazanye abagenzi banje kugira ngo abafasha gushyikirana ngo dushobore gukorana n'iyo shyirahamwe, mugabo kubera hari mu ntanga atani nguzari bwavemo bamwe ntibyakunda ko bahaguma naka sofa tafuye ariko abantu bagiye baragwirira yo buhoro buhoro ishiko no ishame DMBC ikaba ari societe nini ikora ibyo kubaka harimo mbere n'ibindi bintu byo mu bindi bitatandukanye konyine mwabivuze ego
katoze ku mirongo ya telefone dusire ndi kumana uhamagara urihe ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyembere shikiriza
ndafite ikibazo ni nk'icyumviro
ego mubishikiriza
ndashaka gushikiriza nk'ikibazo ni kubera iki muguma mwubaka nabonye ni building mugabo turaza ibyo bakora baza kubaka ahantu abantu barima ibifungurwa ndabona yuko hari ingaruka bizotera muri kazoza ibyo tubaka amazu ahantu isi ndimo icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri kumenga ajya amazu bubaka n'amazu azinze rwose najya gusahiriza bene bindi bato bato cyane najya gusahiriza abantu bishyize nitwe murakoze cyane
ndabashimiye yari ndi ku mana mu mwishure mutumire
ndabeso muhumuriza kubera yuko bwa mbere aho twubaka henshi n'amatongo batanze na leta y'Uburundi kugira ngo abantu bayubake nk'amazu usanga ari ahantu iwacu cyane muvuga ngo ahantu twakwimutse cyangwa ibindi bintu usanga ari ahantu nk'akaro murazi ko dufite proje muri miroir agenda muri miroir mu gaseke ibuye mu Nyarugenge n'ahandi hose na za Gitega hose za Makamba usanga ari amatongo leta yateguye imbere leta usanga nabanje kuraba nyine ko ibyo kubaka bihabereye rero tujye n'ibyo tuba dukora ibigegami nyinshi mu Burundi ariko dukurikira intumbero cyangwa ibibanza leta yabonye ko bibereye aha nicyo kibazo tuvuga kuko bitabereye burya leta niyo tunako tubyubaka ko ngahari amategeko urumva hari n'ibyo bitabandazwa n'impushya urumva rero bimwe bimwe ntibikunda ko tubyubakira matongo yagenewe undi mpuzuye mwene wacu muri Afurika y'Epfo urumva barabona amafoto twerekana abona mu Burundi hari ameza n'ahatari nk'imirima usanga hasa neza rero agashaho n'umwenga twaharima mugabo ajya amatongo tubaka vubaka hanyuma kucerekeye ko tubaka amazu azinzwe rero kubaka inzu byo kuzimba ivana n'umuntu icyo murabikibona hanyuma ariko kandi ubona nyine kubaka uko iminsi igenda bitera bizimba uvuze ngo amazu ngo nizimbuke uko umuntu abyumva burya turi uko tubwira miliyoni icumi zatuyubaka mugabo turaharura biro de tide imenyereye cyane imaze imyaka cumi n'ibiri bikora ariko nyine ibyo twifuza bidakunda ni kuvuga inzu hajya iyo wumvise igitoro kizimbye icyuma twubatse kizimba isima kizimba naho rero bihera ugasanga naho kubasisha inzu kijyana y'isima inzu igihe izimbye ese yubatse ntigeretse ku yindi bisiguriki rero nimba twifuza umugambi wo kubaka tujye tumeze nko kwa muganga twitura burya duhisha umusatsi njyewe muntu w'ubu ntushobora kubakira tujya tumwereka ukuntu byogenda mugabo yigiranye n'ibindi dukorera abandi bantu utusanga nyine hari igisanga bidahuye kandi iyo aduhishuka nawe nyine uburyo bwe bwabishobora rero adatwegere bishobore kumwumviriza hanyuma tumupropose solution tuma uburyo afise ashobora kuronka inzu iberanye
murakoze dufite umusaza ku murongo wa telefone
ni mu Rwanda mu majyaruguru umurenge wa Bwisige akagari ka Gicu umudugudu wo ku Munini
ufite ikibazo ubaza icyumviro ubishikirize
ndashimira umutumiwa kuko kuza kutubwira byinshi byiza kandi ngashiramo itangazamakuru uko mwamuhaye umwanya mukaduhara umwanya twagiye uhari mu kiganiro kandi ni byiza yuko n'ubundi itangazamakuru ni ikiraro gihuza abayoborwa n'abayobora kandi ni byiza cyane ariko nkambaza nk'umutumirwa none nk'abantu batashoboye kubona amahirwe yo kujya mu ishuri naho ngo bige ese bashobora kubafasha bo cyangwa abarangije za kaminuza n'amashuri yisumbuye nabo bafasha kandi atubwire n'uburyo niba leta irafasha kuko uhari usanga nk'iryo shyirahamwe ugasanga kubera n'ubushobozi buke agasanga birigeze hose atubwiye niba leta ibafasha nangwa se n'abandi baba bakuru ubushobozi cyangwa babafasha abasapotira ku buryo bashobora no kugera ahandi hose kubera ubushobozi wenda baba babonye batubwire n'uburyo n'abafasha n'ubundi
murakoze
yego
umwishyure
bwa mbere tuzerekeye ubushobozi dukoresha ni ukuvuga tumaze imyaka cumi hari itariki zitandatu z'ukwezi k'umunani 2012 niyo ishami ryembitse ryashinga imbere y'amategeko twari impapuro twemera gukora nk'ishyirahamwe rikora ibyo kubaka kuko nibyo twakora mu ntango byonyine naho dukora ibindi bintu rero urumva imyaka si mike sorosori gwiriyiroye twavuze ko dukorera aba diaspora benshi uhereye cyane cyane ngaho muri Amerika ukajya i Buraya muri Australia n'ahandi na za Afurika nyine naho muri Afurika y'Epfo nyine mbere harimo rero ni kuvuga ko iri myaka ari myinshi twarashoboye kwegeranya uburyo dukoresha ku buryo twashoboye gushyira ku bikoro bibanza binini byagutse dukora nk'ino migambi tubiguze ariko kandi 2021 hari ibanki twatangiye gukorana mu buryo no kwita kinyamwuga yunga hama Burundi kugira ngo ishobore maze kubona ko tuko dukora imigambi nyene kiumara kenewe mu gihugu ari banki ya DGF yaciye ishema ko dukorana iyo migambi rero ibyo abacu batishoboje ica ishobora kubibashoboza mu kutugurana amahera tukuba kamazi yabo ariko kandi uko nyine kagiye turakura nk'uyu tarose abafite program rero mu Bushinwa tuko turaronka mashini n'imiduga biguye kuba dukorana nako kuje tubona ko mbere nko mu myaka ibiri tudeba dutuma mu Burundi yaba leta cyane abandi bubaka ibintu bihambaye babona ko bitagikenewe kwitura amasosiyete yo hanze naho zorinyabuka nini nini kuko rero dufite amamashini yabigenewe abakozi bacu baramenyereje muri ibyo bihugu rero urumva mu yandi masango izina ryiza no kuba tumaze n'igihe byatumye turonka ubushobozi bwo gukora iyo migambi. Murakoze.
Dufise Yafa, uratwumva?
Yes, ndabumva cyane. Ri Amerika ni Yafa Afonsine, ndi mu Rwanda.
Mufise ikibazo mubaza cyangwa icyo mushikiriza ku mutumire?
Yego, murakoze cyane. Ngiye icyo nabaza umutumire mwadutumire uyu munsi ku ijwi rya Amerika. Urabona abantu bashaka kugura nk'ikibanza cyo kubaka urugero. Ese ni iki bafasha umuntu mu guhitamo ahantu heza ho kubaka noneho ku buryo bakubaka ahantu buri muntu yizeye sefu y'ubwubatsi bwe yizeye umutekano w'inzu agiye kubaka ese ibyo bintu barabikora ikindi nabagira ngo mubaze uko harimo abantu usanga bari nko mu nyengero z'ibihugu bya East Africa bakomoka mu Burundi ugasanga bamwe barize barangiza secondaire cyangwa se bize mu nkambi ni iki babafasha kugira ngo bagaruke gukorera igihugu baciye muri kampani yabo y'ubwubatsi usanga harimo abafite ubwo bumenyi wenda bwo mu ikaye cyangwa se bwo mu ishuri ariko badafite byibuza ubumenyi bwo kubaka ibyo bakita building kandi babikeneye muri sosiyete MBC niyo nama bahwa urubyiruko ruri mu nkengero z'u Burundi bari mu bihugu bituranye by'u Burundi urugero hano mu Rwanda usanga wenda bamwe barize b'Abarundi ariko ugasanga nta wundi mwuga bafite kandi hari bagasubiye mu gihugu bagafatanya n'amakampani yo mu gihugu mo imbere nansubize n'icyo nari mfise cyo kubaza.
Ndabashimiye cyane Francine.
Murakoze Francine. Kuzerekeye guhitamo urumva twege turafite ibibanza byacu ibujumbura twaguze tuko turubakamo ayo maproje atandukanye kandi binini binini cyangwa bito bito rero mu kubigura turabanza tukiga bwa mbere bimwe byovyo biba biri mu bibanza leta yemeje ko byubakwamo amazu bimwe byovyo bimwe ibibanza bitabaje kurumvuga ko leta barabonye ko amazu ashoboka kubakamo urumva oye yabitomoye ahandi naho nyine turabanza tukaraba ko hadatwagwa ko hata inzu zizohatwara n'ibindi kugira ngo tureke baduhaba neza uko ariko tubiraba hanyuma kandi
turamushimiye Fidele niyo ngabo n'umutumire wiwe tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika. Reka tugaruke ku makuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini mu Rwanda. Sentare nkuru ya Nyarugenge yumvirije urubanza rwungururwe rw'umumenyeshamakuru Theogene Manirakiza ku ngingo y'ifungwa n'irekurwa by'agateganyo. Ni inkuru ya Eric Bagiruza.
Umunyamakuru Theogene Manirakiza wayoboraga ukwezi Media Group yatawe muri yombi mu kwezi gushize yafatanywe amafaranga 1500 mu biro bya rwiyemezamirimo Ebabre Nzizera n'amafaranga urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwise ruswa. Yaburanye yunganiwe n'umunyamategeko Jean Paul Yibambe. Ni urubanza rw'ubujurire ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu minsi 30. Mu iburanisha rya none humvikanye ko Nzizera yandikiye urukiko asabira imbabazi umunyamakuru Theogene Manirakiza. Uyu ni nawe wamufungishije nyuma yo kuvuga ko yamuhuzaga ku nkeke amukangisha ko yamusebya igihe hatamuha amafaranga yamusabaga ngo adatangaza inkuru zimutesha agaciro. Mu ibaruwa Nzizera yanditse yamenyesheje ko yababariye Manirakiza. Muri iyo baruwa avuga ko hari ikiganiro yagiranye n'uregwa cyabereye kuri telefone. Avuga ko Manirakiza yakoresheje telefone ya gereza ya Nyarugenge afungiwemo. Avuga ko hari n'intumwa uregwa yamutumyeho mu bihe bitandukanye zimusabira imbabazi. Bityo ko ku giti cye yarangije kubabarira umunyamakuru Manirakiza ntacyo kimukurikiranyeho. Umunyamategeko Jean Paul Bambe avuga ko ibaruwa ya Nzizera yabindi impamvu ikomeye urukiko rwashingiraho rukemeza ko Manirakiza akurikiranwa adafunzwe. Kubwo uyu munyamategeko iyi ibaruwa iza kuboneka mbere hari byinshi byagombaga gusobanuka. Yasabye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gutesha agaciro icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro umunyamakuru Manirakiza hagakurikiranwa yidegembya. Umunyamakuru Manirakiza yemera ko yavuganye na Nzizera umurega kumukangisha kumusebya. Avuga ko bavuganye nyuma yo kumenya ko ashaka kureka ikirego cye. Uyu munyamakuru asaba Nzizera kwandikira urukiko yemeza ko amubeshyera. yavuze ko asanga nta mpamvu n'imwe yatuma Nzizera amubabarira ku cyadakoze kugamanirakiza umurega yagakwiye gutanga amakuru yuzuye afasha ubutabera ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Nzizera haramutse ababariye Manirakiza bitavanaho impamvu zikomeye bwasabye ko akurikiranwa afunzwe buravuga ko bugikora amaperereza ku munyamakuru Manirakiza buranga ko yabangamira amaperereza yabwo bukamusabira ko yakomeza gukurikiranwa ari mu buroko mu kwezi gushize nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwafunze by'agateganyo umunyamakuru Manirakiza mu gihe cy'iminsi 30 mu buzurire bwe Manirakiza n'abamwunganira mu mategeko barabwira urukiko ko hari inenge zikomeye zigaragara mu cyemezo cy'umucamanza wa mbere baravuga ko nta mpamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha bavuga ko kimwe mu byashingiweho ari imvugo z'abatangabuhamya batarabukwizerwa na cyane ko batabonye akora icyaha Manirakiza avuga ko imvugo z'abatangabuhamya bamushinja zibumbatiye kwivuguruza no kuvuguruzanya yabwiye urukiko ko nta gitutu yashyize kuri Nzizera kandi ko igihe bakoranaga amasezerano y'imikorere n'imikoranire umurega hariyo wagennye imiterere yayo Umwunganizi we mu mategeko aravuga ko umucamanza wa mbere yirengagije ko hari ibyo yashoboraga gutegeka Manirakiza akabyubahiriza ariko akaburana adafunzwe yanavuze ko yari yatanze ingwate y'umutungo utimukanwa w'agaciro karenga miliyoni 50 z'amafaranga ubushinjacyaha bugakomeza kugaragaza ko umunyamakuru Manirakiza yakunze gusaba Nzizera amafaranga ngo atamukoraho ibiganiro bimusebya bigamije kumutesha agaciro muri rubanda buvuga ko ayo masezerano hagati ya Manirakiza na Nzizera yabaye inyuma yaho Nzizera arambiwe ko Manirakiza ashobora kumusebya Ubushinjacyaha buvuga ko mu butumwa impande zombi zohererezanyaga bugaragaza ko Manirakiza yakangishaga Nzizera kumukoraho ibiganiro bimusebya Manirakiza yatawe muri yombi mu kwezi kwa 10 uyu mwaka ni nyuma yo kumufatira mu biro bya Nzizera yakira amafaranga 1500 urwego rw'ubugenzacyaha rwise ruswa gusa Manirakiza akemeza ko bwari ubwishyu ku masezerano na Nzizera yo kujya mwamamariza ibikorwa bye by'ubwubatsi kuva mu mwaka w'2018 mu Rwanda hafunzwe abanyamakuru batandatu abo ni Focus Ndayizera wari umunyamakuru wigenga wigeze gukoreraho BBC y'Abongereza Theoneste Nsengimana wa Umubavu.com n'Umubavu TV Dieudonne Niyonsenga alias Cyuma Hassan Dieudonne wa Ishema TV Fidele uzaba kiriho gakire wa Ishema Theogene Imanirakiza wa Ukwezi Media Group na Jean Paul Nkundineza wa 3D TV Plus bakurikiranwe ibyaha bitandukanye benshi mu bafunzwe bakoreraga itangazamakuru kuri murandasi ku muyoboro wa YouTube icyemezo ku rubanza rwa Manirakiza kizafatwa ku itariki ya 17 z'uku kwezi ehe bagira ubusa bw'iryo Amerika I Kigali
do kubikira mu Burundi aho abarimira umuceri n'ibigori mu mwonga wa Gihanga bashima ko umwimbu wongerekanye kuva habonetse abahinga b'abashinwa bakabigisha ijanye no kurima umuceri inkuru ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi tubishikirizwa na Desire Hatumimana
turi mu kiyaya cha Gihanga abarimye ariko barabagara imirimo y'umuceri n'ibigori umuceri uracanuye no kuvuga ko utanguye kwera mugabo utaruzuza mu bindi bice by'igihugu bavuga ko uyangitse ibigori bikikuje imirima y'umuceri navyo birakuze ariko ntibiragira amasage bamwe mu barimye bariko barapompa imirima yabo yatewe n'impongwa ku bigori hamwe n'udukoko dukunze gutera imiceri hakujya yaho hari ibigori bimaze kugira amasage imirima irirabura bisigura ko yaronse intabiri kwiye ikomine ya Gihanga irimamwo izo ndimiro izwi cyane ko ariyo yimbura umuceri mwinshi ushoboka mu gisagara cha Bujumbura n'ahandi n'umwongo ufise hafi uburinganire bwa hegitari 5000 ukabutunza imiryango irenga 12,000 nkuko tubikura mu biro by'igisata c'iterambere c'intara y'imbo SRDI iruhande iyo miryango hari n'abahaca ingero umurima w'imetero 20 kuri 5 bawurima ku mafaranga 5,000 abanyagihugu babona ko umuceri ariyo nzahabu yabo kuko benshi atakindi kibabeshejeho atari umuceri barima imbere y'umwaka 2016 muri icyo kiyaya harimwa ubwoko bw'umuceri witwa kazosi mugwiza canke ninga bakawurima rimwe gisa mu mwaka kuko wamara amezi ashika kuri 5 utarera bahejeje kwimbura umuceri baca batera ibindi bitegwa mbumbarugo icyo gihe abarimyi b'umuceri ntibari borohewe nk'uko tuvyiganirwa na Buyoya Leonidas aho twamusanze mu murima wiwe w'umuceri yariko arabagara
ubwa mbere ko twararima umuceri ifumbire tukaba ariko twironderera kuko SRDI nta kintu yari isigaye duhaya duhimbuto gusa no kuza gupompa ivyo nivyo vyari bihari byaratugora cyane tukaja mu madeni menshi cyane
icyo giye kubera uburyo buke bwa bamwe bamwe mu barimyi y'umuceri bahitamwe gukoresha ibivi byabo kuko batashobora kuronka amahera y'imbuto n'ifumbire yotuma bimura neza mu mwaka wa 2019 icyo kiyaya cavuye gitunganywa neza ku mafaranga agera kuri miliyari 22 z'amafaranga y'amarundi kugira barimyi bashobore kuvomera imirima yabo neza no mu gice cici ivyo bikaba biri mu cegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi mu mwaka wa 2021 abashinwa rero bashitse batanguye guha inyigisho barimyi y'umuceri Nizigimana Morrison numwe mu barimyi bakurikiranye izo nyigisho nawe nyene twamusanze ariko arabagara umurima wiwe w'umuceri
ubwa mbere na mbere bataraza ntabwo twatera ku murongo twatera icyo bita kivyaga muri rusangi umuceri hanahanahanahana ariko ubu dutera ku murongo hariho na santimetero duterako iryo santimetero uzitereye ko neza ukakurikiza uko bakwigice nta kibuza ucimbura umuceri
uretse ifumbire mvaruganda abashinwa kandi baratanga imbuto y'umuceri wa kijambere n'imiti yo gupompa uwo muceri iyo wafashwe n'indwara byose babitanga ari ngurane umurimyi akazokwishyura umuceri huye n'ivyo yasavye kandi atanyungu giyeko ivyo biri mu byatumye abaremye basubira kuri mu muceri ari benshi harimo n'abafise uburyo buke uyo ya Leonidas aratubwira ukungene umwimbu waciye wiyongera
ubwa mbere ntako twabironka kuko cyaratugora mu ifumbire niyo yatuma byose biguma bibura tukajya mu madeni yo kugura uko butwimbura umuntu arabona yuko ari mu karusho akarusho nka umuntu yarakoye imifuko 5-6 ashobora kubu
mu gihe bimbura rimwe mu mwaka imbere yuko abo bashinwa batangura gufashanya n'abo banyagihugu ubu bimbura 3 mu mwaka Nizigimana Morrison arimira igihanga ati ndimbura ngashima
cyo byanyunguye uno munsi bivanye n'inyungu naronse kae n'ubu nzokwama ndoga mu gihe abashinwa tukiri kumwe uno munsi mu gihe nimbuye ruhagashira indiha nako sigarana nako ni ikintu za byankenerwa byo mu rugo nagashira gufungura nagasigarana
ubwo bwoko bw'umuceyi bwarashimwe kandi na Telesfor Munezero w'Imakamba
uwo muceri rero ubwiza nawubonye kugereranije no twahora turima nuko ari umuceri ugeranije ku hegitari uronka umwimbu munini kurusha uwo twahora turima ikigira kabiri ni umuceri urinda indwara ntupfa ubo ubonye ku indwara
mu gihe igihanga mu karere k'Imbo hasanzwe hashushe umara amezi 3 canke 4 ugaca wera Imakamba ho kubera hadashushe nk'imbo umara amezi 5 hari n'ikindi uwo murimyi yawushimye ko
iyo ugeze gushurika icyo twita panikire ni kajya kantu kajya ku intete gaca kagonda mukakaraba hasi hagaca haduga amababi arenga hejuru amababi usanga ari kwamahwa ku buryo atanyoni ishobora kurya n'urutete na rumwe nta nyoni naho utarinda inyoni ntishobora kugwa ko ngo ishobore gutora n'urutete ntibikunda iyo ni avantage nini twabonye ko uwo muceri
bamwe mu bawuteka bakawufungura basigura ko uwo muceri utagwira canke ushaya iyo bawutetse abakenyezi b'abahinga mu guteka umuceri bishura ko uwo muceri mu kuwuteka utawuha amazi menshi kutagwira nako biva kukungene bawimbura bagaca bawukubisha bakawihereza iyo aba bawumaza nk'umwanya ubitse nta nkeka ubukakama nk'iyindi yose
bakunze ibijwi rya Amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook
Nchuti mwese mukunda radio hejuru ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na engineer yadufashije mu mwiga bw'izuma tukaba dushimiye na Nadia Taha yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe nchuti mwese mwaduteze amatwi kandi tubatye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkurikije mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese Thank you.